или Нисбите Америка. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa gatandatu wa gatanu murantu mu itariki 21 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2014. Kuri mikro muri kumwe na Jeff Deni Ngabo
na Eugenia Mukankusi hano i Washington DC. Nanjye ndabaramukije, wiriwe kandi nawe Fidel,
wiriwe Eugenia.
Ubu ni samoya n'igice Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Ni ku mugoroba rero hani Washington DC ni saa tanu n'iminota 30 ku isaha ya hano i Washington DC.
And to those members of Congress who question my authority to make our immigration system work better, or question the wisdom of me acting or Congress has failed, I have one answer. Pass a bill.
Uyu ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama. Agira ati, abo muri Kongere bibaza ku bubasha bwanjye bwo gutuma uburyo bureba abimukira burushaho gukora neza nkora ibyo Kongere yananiwe. Igisubizo nabaha nagira nti, nimutore itegeko.
Turatangurira ku makuru twabateguriye. Perezida wa Amerika Barack Obama araza kuja uno munsi kuwa gatanu mu gisagara cha Las Vegas kurondera gushigikirwa ku ngingo yafashe izohindura ukugene ivyerekeye abantu baza kuba muri Amerika bimeze. Perezida Obama araza kugerageza kumvisha Abanyamerika ku vyerekeye umugambi wiwe uha ivyerekeye ukuraho ivyerekeye kwirukana abantu imiliyoni n'imiliyoni baba muri Amerika batagira ibipapuro bibibahera uburenganzira. Perezida Obama yarashikirije umugambi wiwe mu ijambo yatanze mu biro vyiwe Maison Blanche jo kuwa kane, aho yihojeje Kongre ya Amerika mu vyashavuje abo mu mugambwe w'Abarepublika bavuga ko bazogerageza guhagarika uwo mugambi wiwe. Ingingo yafashwe na Perezida Obama izoja mu ngiro mu kiringo c'amezi atandatu yimirije, ikabiha uburenganzira bwo kuronka ibipapuro vyo gukora ku bantu bagera ku miliyoni 4,700,000 binjiye mu gihugu mu buryo budaciye mu mategeko. Aba Republika bari yamirije iyo ngingo ya Perezida Obama mu kuvuga ko izotuma abandi bantu benshi baza mu gihugu mu buryo budaciye mu mategeko. Benshi mu ba Republika bazokora uko bashoboye kugira bafute iyo ngingo.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Turacyari hano i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Vice Perezida Joe Biden yamaganye kuri uyu wa gatanu ibyo yise ubushotoranyi bukorerwa Ukraine nyuma y'inama yagiranye na Perezida Petro Poroshenko i Kiev. Biden yavuze ko we na Bwana Poroshenko baganiriye ku byerekeye ubusugire bwa Ukraine bubangamiwe no kuri Ukraine nk'igihugu kimwe kubera uruhare rw'ingabo z'Uburusiya. Yongeraho ko bitemewe rwose muri iki kinyejana cya 2021 ko ibihugu bigerageza kongera gushushanya imipaka ku ngufu ku mugabane w'Uburayi cyangwa se ahandi ahariho hose. Ibikorwa by'Uburusiya muri Ukraine, Vice Perezida wa Amerika Biden yavuze ati, birenga ku buryo bukabije ku mahame remezo y'imikorere yacu mu rwego mpuzamahanga. Biden yabonanye n'abayobozi ba Ukraine hagamijwe kwerekana ko Washington ishyigikiye Kiev ubu ihanganye n'inyeshyamba zishyigikiwe n'Uburusiya. Moscow yakomeje guhakana kuba iha intwaro abitandukanije mu burengerazuba bwa Ukraine, kandi yavuze ko ingabo z'Uburusiya zabonetse zirwana ku ruhande rwabo zabikoze ku giti cyazo.
Uwahoze ari perezida w'igihugu cya Burkina Faso Blaise Compaore yaragiye mu gihugu cya Maroc avuye mu gihugu cya Cote d'Ivoire, aho yari yasavye ubuhungiro mu ntango inyuma y'uko kuwe ku butegetsi araheze indwi zitatu. Itororokanizo ry'amakoro ry'igihugu cya Maroc ryamenyesheje ko Blaise Compaore yashitse mu gihugu cya Maroc mu masaha akuze y'ejo ku munsi wa kane ari kumwe n'abandi bantu batanu. Iryo itororokanizo ry'amakuru rya Leta y'igihugu cya Maroc ryamenyesheje ko azoguma mu gihugu cya Maroc mu kiringo itegekanijwe. Compaore yafashe ubutegetsi mu gihugu cya Burkina Faso muri kudeta mu mwaka w'1987, akaba yatwaye Burkina Faso gushika mu kwezi guheze. Yatanze imihoho inyuma y'uko habaye imyiyerekano ikomeye yo kwiyamiriza kigoro kiwe ko kugerageza guhindura ibwirizwa shingiro kugira arondere gusubira kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Ku munsi wa kabiri, Michel Kafando yabaye umudiplomate mu kiringo kirekire yararahiye mu mabanga ya perezida w'ifata kibanza. Lieutenant Colonel Isaac Yakuba Zida yagenywe mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere mfata kibanza ku munsi wa gatatu.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ubu ni saa 6:35 hano i Washington DC ni saa 1:35 i Bujumbura ni Kigali. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS ryatangaje ko nta Ebola ikirangwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo cyemezo kidafite aho icyo cyorezo kidafite aho gihuriye n'icyabaye mu burengerazuba bwa Afrika cyari kibanze mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Kongo mu ntara ya Equateur kandi cyahitanye abantu 49. Mu itangazo ry'ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS kuri uyu wa gatanu yavuze ko hashize iminsi 42, ni ukuvuga iminsi kubye kabiri, iminsi virusi ya Ebola igaragarazamo ibimenyetso, nta muntu n'umwe ubonetseho Ebola muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo OMS yatangaje byaje byemeza itangazo rya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryo mu cyumweru gishize ryavugaga iby'icyo cyorezo ko ari amateka. Hagataha umuganga wo mu gihugu cya Mali yishwe na Ebola nyuma yo kuvura umurwayi waje guhitanwa na Ebola. Kugeza ubu rero Ebola imaze guhitana abantu 7 mu gihugu cya Mali.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Amakuru ava mu buraruko bw'igihugu cya Nigeria avuga ko abantu 45 canke barenga bapfuye inyuma yuko abikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi Boko Haram bateye mu mihana iri mu ntara ya Borno. Ayo makuru avuga ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram binjiye mu mihana yahitwa Azayakura mu karere ka Mafa hafi saa 6:00 zo kumutaga mu masaha yaho ku munsi wa gatatu batangura gutera abantu baba muri ako karere barasahura amazu. Abagwanyi b'umugwi Boko Haram barasahuye kandi bifungurwa n'ibitungwa. Umuyobozi w'inama yo mu karere ka Mafa yaremeje ico gitero. Umwe mu baba muri ako karere Jubir Osman yabwiye abamenyeshamakuru mu gisagara ca Maiduguri ko imihana yatewe yaharuye abantu 45 bapfuye muri ico gitero c'abagwanyi b'umugwi Boko Haram. Benshi mu baba mu karere ka Mafa, icicaro gikuru c'abagize inama yo muri ako karere, barahunginze ingo zabo hareze hafi y'amezi 2 nyuma y'uko abagwanyi b'umugwi Boko Haram bashize ubutegetsi bwabo muri ako karere. Ejo kuwa kane ishami ry'inama nshingamateka ry'abadepite ryahisemwo gutemeza ibyasabwe na perezida wa Nigeria Goodluck Jonathan by'ukongereza igihe cy'amategeko adasanzwe mu ntara 3 zo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria.
Muri Repubulika ya Centrafrica hadutse urugomo hagati y'abakristu n'abayisilamu mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Igice cy'igihugu kigeze kubamo urugomo rushingiye ku madini. Abakozi batanga imfashanyo batangaza ko ingabo za Uganda zifite ibirindiro muri ako karere zirwanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda zarinze abasivili bashobora gukorwaho n'urugomo rwongeye kwaduka. Igice cy'amajyepfo hashyira uburasirazuba bwa Repubulika ya Centrafrica cyarokotse ubushyamirane bwabaye hafi ya hose mu gihugu ubwo urugaga rwa Kiisilamu Seleka rurwanya ubutegetsi rwabufashe mu mwaka w'2013. Cyakora ko karere kazwi nk'intara ya Hombomu gafite ibibazo byako byihariye by'umutekano. Hashize imyaka umutwe w'abarwanyi bo muri Uganda LRA cyangwa se Lord's Resistance Army bahahamuye abaturage mu midugudu. Igitero cyaherukaga kuba mu mezi arenga abirashize. None ubu biraboneka ko ako karere gashoborana ko kubamo urugomo rushingiye ku madini rwakuye abantu mu ngo zabo mu burengerazuba bwa Repubulika ya Centrafrica, abenshi muri bo bakaba ari abayisilamu. Shuti bavandimwe turi kumwe, iyi ni gahunda y'ibiganiro byacu tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose yumvikana kuri FM 88.3 no ku Ijwi rya Amerika FM 104.3 i Kigali.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com.
Kino no mu karere k'ibiyaga bigari akanama kashyizweho ngo gakurikirane imikorere ya BBC mu Rwanda. Uyu munsi kumvise umutangabuhamya Tom Ndahiro, umunyamakuru akaba n'umushakashatsi muri genocide. Uyu mutangabuhamya avuga ko habaha ijambo habahakana genocide yakorewe abatutsi ngo byitwa ko baha ijambo abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Asumta Kaboyi yakurikiranye ubu buhamya.
Mu gihe kirenga amasaha atatu Tom Ndahiro wari wahamagawe kugira icyo avuga kuri BBC yavuze umwanya munini uburyo igitangazamakuru cya BBC gitanga urubuga kubahakana n'abakoze jenoside. Tom Ndahiro yabwiye aka kanama k'igitangazamakuru cya BBC giha ijambo abahakana jenoside yakorewe abatutsi bikitwa ko batavuga rumwe na leta y'u Rwanda.
Ikindi cy'ingenzi dukeneye kumenya ni inshuro BBC yaba yarahaye urubuga abo bantu bazwi ko bapfobya jenoside y'Abayahudi n'impamvu babahaye urubuga rwo kuvugira kuri radio yabo.
Tom Ndahiro yabwiye aka kanama inzira ndende yagiye acamo ashaka kubwira inzego zinyuranye uburyo igitangazamakuru cya BBC ngo gifite ingengabitekerezo ya jenoside imaze imyaka irenga icumi. Ubushakashatsi Tom Ndahiro avuga ko yakoze ku gitangazamakuru cya BBC yagarutse cyane ku mazina ya bamwe mu banyamakuru ba BBC bashinja gufasha abantu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Gusa nk'uko byari bisanzwe bikorwa, uyu mutangabuhamya ntigeze ahatwa ibibazo n'abagize aka kanama kuko igice cya mbere y'ikiganiro cye cyarangiye amasaha yo guhagarika ageze. Abashinzwe aka kanama bavuga ko azongera ku wa mbere ari nabwo umwanya wo gusubiza ibibazo by'abagize aka kanama uzaboneka. Tom Ndahiro niwe mutangabuhamya wa mbere wavuze ko afite ibintu byinshi byo kuvuga ku gitangazamakuru cya BBC. Dore ko avuga ko ibiganiro bye azabitanga mu byiciro bitatu, harimo igice cya mbere avuga ku cyo atekereza kuri BBC no guhakana no gupfobya jenoside, kuvuga kuri BBC gahuza miryango no kuvuga kuri filime Rwanda Untold Story. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi, uzakomeza dukurikiranire iyo nkuru.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, abaseruka mu muryango w'abanyamurenge mu Burundi uyu munsi bumvirijwe ubwa mbere n'umushikiriza manza Kizigenza wa Republika kubijanye n'ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge 166 mu Gatumba haraci imyaka 10. Umushikiriza manza Kizigenza wa Republika avuga ko ivyo basaba bifise ishingiro. Abo banyamurenge barahakana ko batariko bakoreshwa n'ubutegetsi bw'i Bujumbura muri iki gihe hegereje amatora kugira agatongwasa yagirizwa ubwo bwicanyi ntiyitoze. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Imbere mushingwa manza Kizigenza wa Republika aba baserukira umujyango w'abanyamurenge babajijwe ibazo bitari bike. Mushikiriza manza Kizigenza wa Republika yashaka kumenya icyo abanyamurenge bifuza n'ico basaba kurikira vy'abagabo umwe muri abo.
Ibintu byaha biteye amakenga urumva nyuma y'imyaka 10 nta wavuga ko hari kigiye kuba, ariko kandi kuba byibura baduhamagaye bakabasha kutubaza tugasubiza iyo bari ntambwe nziza niba by'ukuri babifite bashaka kubikora. Kandi yo batari nziza bibaye ari kugira ngo baduhamagare batwereke ko hari ico barimo bakora ejo nejo buri ntiyagira ico bakora kuko nyuma y'imyaka 10 ntashize umuntu yakumva ko yaba gifite. Tuzabyemera ko rutangiye abo turega nabo twamenye kuko babahamagaye bakagira ico bababaza.
Mu gihe haciye imyaka 10 ubwicanyi bukorewe abanyamurenge 166 mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura, kuva ico gihe urubanza rw'abanyamurenge rwari rwarashinzwe. Abatari bake uyu munsi bakibaza igituma uhegereje amatora ariho ugo rubanza ruriko rurihutishwa. Bamwe bakinyisha uko abanyamurenge boba bariko barakoreshwa n'ubutegetsi bw'i Bujumbura kugira agatongwasa yagirizwa ubwo bwicanyi n'abo banyamurenge ubu akaba ari ku isonga ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abuzwe kwitoza. Abo banyamurenge barabihakana ahubwo bakagereranya abimvira gutyo nk'ababiciye ababo.
Abantu barapfuye, amahanga aratabara, abantu bose barabonye imirambo iri kwirasha, abana basha, abasaza basha, abakecuru basha. Leta yatumariye iki? Tugize imyaka 10 tuyiririra bayatumariye iki? Kugira ngo batubwire uyu munsi ngo leta kera tumanipile ngo dukoreshwe na leta kugira ngo turevandike abantu bacu bapfuye. Igize imyaka 10 tuyiririra tuvuze induru leta ntacho yigeze itumarira. Ibyo bintu sibyo na gatoyi ababyiyumvira bose nabikenye kimwe n'abari abantu bose.
Umushikiriza manza Kizigenza wa Republika we akabonako ivyo abo banyamurenge bariko barasaba bifise ishingiro. Amukamenya ko ubwo bwicanyi bwagirizwa agatongwasa yararongoye umugwi w'abagwanyi FNL ico gihe n'uwari umuvugizi wiwe Pasteur Habimana yiyemereye ico gihe ko aribo bakoze ubwo bwicanyi. Ariko indwi zitatu zirangiye uwo mugwi w'abagwanyi warahinduye imvugo bavuga ko ataribo. Abandi bakekwa ko ubwo bwicanyi n'imigwi ya FDL n'umugwi w'abamayimayi. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyo nkuru.
Muracyakomeza kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikana i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ya programu yacu y'umugoroba tubagezaho kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera isamo ya n'igice z'umugoroba ku isaha ya Kigali mu Rwanda n'ibujumbura mu Burundi.
Tuzo ngaha muri Amerika ejo kuwa kane president wa Amerika Barack Obama yarafashe ingingo ihambaye ihuburenganzira abantu bose bamaze imyaka 5 muri Amerika batagira impapuro ariko bafise abana bavukiye ngaha canke bafise uburenganzira bwo gukora kutirukanwa muri Amerika vyagateganyo abo bantu barashika ku miliyoni 5. Mbega iyo ngingo ya president Obama yakiwe gute cyane cyane n'abarajwe ishinga n'icyo kibazo nivyo Athanase Gahungu yigisha kuri kaminuza ya leta ya Chicago yishura mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ego abantu bari muri Amerika cyane cyane bashyigikiye ibyo byo guha uburenganzira abo bantu baje kandi bamaze iyo myaka 5 kandi bafite abana bavukiye bafite uburenganzira babifashe neza. Ikigoye umuperezida Obama ni uko hari abantu batangiye kuvuga bati kumbure abanyamerika bose babishaka kandi bisanzwe bizi ko Congress yanze kugira itegeko ryerekeye abo bantu.
Kuri abo bantu nyine reka twumvirize bimwe mu bintu hashikirije ejo aho avuga ko mu gihe hoba hari abategetsi badakunda iyo ngingo afashe boca cyane cyane abashinga amateka n'abakinguza amateka boca baje hamwe bagakumvikana ku itegeko yo hindura ukuntu abimukira muri Amerika itegeko rya kera rimeze kuko ni itegeko ryatagiye reka tumwumvirize.
And to those members of Congress who question my authority to make our immigration system work better or question the wisdom of me acting where Congress has failed, I have one answer. Pass a bill.
Nashaka ndabaze Professor Athanase Gahungu mbega murabona ko aho teyakamo abakinguza amateka n'abashinga amateka kubo kwicarira iryo tegeko muribaza ko muri iki gihe afashe iyo ngingo bazoca bikebuka kuko hari haize amezi 5 yarabashikirije itegeko ryatowe no mu nama nkinguza amateka ariko rikicarikwa mu bashinga amateka batari bwagire ico rivuze ko mbega muri iki gihe afashe iyo ngingo muribaza ko bazoca bikebuka bakiga iryo tegeko
kwikebuka bashobora kwikebuka aba ababizi neza babitohoza bavuga bati hari kwinshi bashobora kugira byo gutuma iryo tegeko rya Perezida Obama babisubiramo bakanajyanka mugabo bose babiraba bavuga bati uko bazogira kose bizaba bigoye kuko ubwa mbere hoho ntibashobora kurikuramo amafaranga y'amahera amafaranga iryo tegeko bisanzwe gifitiye amafaranga yaryo abarigejwe bafata amafaranga ya bago ikoresha amafaranga ya leta.
Hari abashinga amateka n'abakinguza amateka eka n'umukuru w'inamashinga amateka ahejeje kugabisha avuga ko bashobora gufata bafise inyingo nyinshi bashobora gufata mu kwankiriza iyo tegeko bavuga ko Perezida Obama yafashe adakurikije amategeko kuko bavuga ko abashinga amateka n'abakinguza amateka ari bo mu bisanzwe batora itegeko baravuga ko bashobora guhagarika na leta barashobora kuvuga ko bashobora kwimumutahe iyo tegeko naho mwabivuze ko gatonya baravuga kandi ko bashobora no gufata ingingo yo kumushira imbere butungane ikintu mwibaza bashobora kugira muri ivyo bintu cyane cyane igihe bazofata ubutegetsi mu kwezi kwa mbere mu mwaka uza ni nkikihe muri ivyo bitatu byose tuvuze
muri ivyo bitatu byose mu duheje kuvuga byose biragoye barashobora kugira bimwe abakurikirije Clinton kera by'ukugomba kumukomboza ariko ntibishoboka nk'uko abantu bose babizi kuva Perezida Obama atwara nk'abandi baperezida bose bamugiye imbere usanga abashiramanza bakuru bose niwe yabashizeho ibyo rero bizogorana. Bashobora kandi kuvuga bati iryo tegeko reka turifate tuzima amafaranga ibyo biragoye ibyo abantu bavuga bishoboka gusa ni ukugira ngo iryo tegeko bari abo bantu bataronka akarenganzira canke bavuga bati reka tugabanye abantu bashobora kuza reka tugwize abantu bazohora birukanwa ariko na byose abaraba bazi kubitohoza bavuga ko bitazokunda kandi izo umwari umwanya muremure
Aliko baravuga kandi ko mu kumwihora bashora kureka kwemeza abategetsi bose azogena aho twovuga cyane cyane nk'umushikiriza manza Kizigenza wa Amerika yagenwe ejo wundi ateza kwemezwa n'abashinga amateka n'abakinguza amateka ivyo ntibabishoboye
ivyo barabishobora musina nta cyo ivyo barabishobora barashye mugabo navye n'ivyo bariko baragira muri iri cyose n'ivyo baguma bibuta yuko uko batogira ibintu bagatoba kumwe kugutuma bahagarika leta ntigubikora nize na president Obama yababwiye ati ntimufate icyo kintu cyukuzana kumera neza mu bantu bafite imiryango ntimutume bica bifata idini ntego zose se zihagarara ibyo babishobora mugabo nibabishobora kandi basabikira izo tabituma mu myaka ibiri kubitwa nabe nibagora gutongo
bigire ingaruka mbi kuri bo cyane cyane matora yo mu 2016
Ego cyane bizota bituma bibagora
Professor Atanaze Gahungu murakoze cyane gose kuko nimwe aduhaye
Ego n'urakoze gose
Yari mukenzi wacu Frederic Ngondekije nk'umuko mu vyumviye avugana na Professor Atanaze Gahungu wo kuri kaminuza ya leta ya Chicago
Reka noneho dusubire mu Rwanda mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda tugezeho amakuru kwirushanwa ry'amagare rikomeje mu Rwanda
Birimo birashya bishira bishito Abanyarwanda benshi bashobora kuzavuza impundu nyinshi z'insinzi nyuma y'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ribura iminsi ibiri yonyine ngo rirangire ibimenyetso birimo kwerekana ko iri rushanwa mpuzamahanga rishobora kwegukanwa n'umwenegihugu ku nshuro ya mbere mu mateka kuva ryashyirwa ku kirangaminsi cy'impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi Uyu munsi kwa gatanu ku ntera ya gatanu yavaga i Rubavu yerekeza i Nyanza Joseph Biziyaremye wo mu ikipe ya Karisimbi niwe wandikiye abandi urugendo rw'ibirometero 182 arunyonga akoresheje amasaha 5 iminota 9 n'amasegonda 49 wa kabiri yabaye Hawit Haile wo mu ikipe y'igihugu Eritrea Mraoun Salahedine w'umunyamaroke atahukana umwanya wa gatatu umukinnyi wageze i Nyanza ari uwa kane ni Burute Mesgen wo mu ikipe y'igihugu Ethiopia naho Valence Ndayisenga ukina muri Karisimbi atwara umwanya wa gatanu Joseph Biziyaremye waje kwisonga muri etape y'uyu munsi avuga ko byose abikesha ubufatanye bwa bagenzi be ikindi kandi ngo amaze kumenyera amarushanwa dore ko ari we munyarwanda wa mbere wegukanye intera muri Tour du Rwanda kuva yashyirwa ku rwego iriho
Ibanga bagenzi banje baba bankoreye nk'ikipe nkaguma mu hagati ntago mura n'umuyaga mwinshi n'iryo banga rarenge
eh niwe wa mbere watwaye etape muri Tour du Rwanda kuri uwo mpuzamahanga wavuga ko ari nko kuvuga uti ngenshi manje ibyo nagezeho
2011 nari nyiri umwana ubu ngubu maze mu imyaka 5 maze kugira experience nyinshi nagiye no mu bihugu byinshi cyane
kugeza ubu mu gihe hasigaye intere ebyiri zonyine ngo irisiganwa rirangire umunyarwanda Valence Ndayisenga niwe ukicaye ku mwanya wa mbere w'umupira w'umuhondo mayojo agakurikirwa n'abandi basore babiri bakina na muri Karisimbi aribo Jean Bosco Nsengimana na Joseph Biziyaremye ku mwanya wa kane hari Aaron Debretsion wo mu ikipe ya Asbeko yo muri Eritrea hagati ya Valence Ndayisenga uri ku mwanya wa mbere n'uyu Debretsion harimo ikinyuranyo cy'umunota umwe n'amasegonda 18 ari nabyo bituma abantu bakurikiranira hafi iri siganwa baha abakinnyi b'abanyarwanda amahirwe arenga 70% yo kwegukana ikamba uyu mwaka uko abanyarwanda baba buzuye ku mihanda hirya no hino ni nako baba bishimira umutambagiro wa karavane uyu ni umwe mu baserutse muri uyu mwiyereko
nitwa Sebagano wa Thierry mvuye mu kigo cyitwa SP Société Pétrolière SP ni kigo kiri ku isonga mu bucuruzi bw'ibikomoka kuri pétrole Tour du Rwanda ni umugisha ku bantu bakunda igihugu twebwe twarabyitabiriye kubera ko tuzi ko abanyarwanda byibura miliyoni zirenga 3 nizo zireba uyu mukino ariko noneho byongeyeho kandi uburyo bawukunda natwe rero tugomba gutanga contribution yacu kugira ngo abanyarwanda bishime banezezwe no kubona abanyamahanga bitabira imikino nk'iyi abana bacu batsinda
ejo kwa gatandatu isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda rizaturuka ihuye ryerekeza i Kigali kuri Stade Regional Nyamirambo bazakora urugendo rw'ibirometero 125 ejo bundi ku cyumweru nibwo irushanwa rizasozwa abasiganwa bakazazenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali yari Claude Munyandinda i Kigali
Kubera nk'uko mubyiyumviye namwe tugeze ku rubuga rwanyu aho mutugezaho ibitekerezo byanyu mu byo abakunzi b'ijwi rya Amerika rero batwandikiye uyu munsi bagarutse kuri komisiyo ya guverinoma y'u Rwanda yasuzuma ikibazo cya BBC Etienne Karekezi niwe ubasomera ibitekerezo abakunzi b'ijwi rya Amerika batwandikiye kuri Facebook.
Mu byo tubasomera uyu munsi tugaruke ku byo abakunzi b'ijwi rya Amerika banditse nyuma y'uko umunyamategeko w'ikigo RURA ejo kuwa kane abonanye na komisiyo igasanga nta mategeko asobanutse yerekana ko RURA ifite inshingano zo guhagarika BBC. Uyu witwa Romeo Kaki aragira ati nibyo koko burya ngo ubusazi burisenya. Muhirwa Janvier Sisko ati ari guverinoma, ari yo komisiyo, ari BBC, nta numwe unafitiye akamaro abarokotse ubwo bugome, mujye mureka ibyo. Mpunzi Magorwa agira ati dore kimwe mu byishe Abanyarwanda n'u Rwanda ni abantu b'inkomamashyi bishyanutsa mu bitabareba ngo bakunde bashimwe na shebuja uba utabatumye. Uwo munyamategeko Imana imufashe arenganure n'abandi barenganye nka BBC. Uwiyita Benjamin urakomeye cyane aragira ati igihubutsi cyatwaye igihumye, naho uzi ubwenge yitondera aho anyura, ubuhanga bwubaka nyirabwo naho ubusazi bukisenya. Naho uyu wiyita Ki Josephine ati mwiriwe, wiriwe neza Josephine, ati BBC yakagombye gufata izindi ngamba maze ikavanaho igikangisho cya leta cyo kuyifunga uko yishakiye. Ati gitonderwa erega ikintu nyamukuru BBC gahuza izira buriya bakeka ko kiriya kiganiro izagihindura mu Kinyarwanda kigatambuka mu mvo n'imvano maze buri munyarwanda akiyumvira n'amatwi ye abamuhekuye. Ati murakoze, nawe urakoze. Eugenie na Fideli hari nabo mbona banditse uyu munsi bagaruka ku kibazo bibaza kuri filime Rwanda za Nitori Story ubwayo. Nka Shema Jean Bosco aragira ati ese ubundi radio na televiziyo bigira gahunda zimwe, ubu se radio Rwanda ikoze ikosa bafunga TV kuko radio yakoze ikosa? Evariste Dukuzumuremyi atari ko hari icyo nibaza. Iyo filimi yanyuze kuri BBC gahuza ko ari yo bahagarikiye ibiganiro babikorane ubushishozi nk'uko tubibaziho. Mugabo Shema Ahmedi nawagira ati ese ko bahagaritse gahunda z'Ikinyarwanda niho hanyuze iyo filimi? Kigeri Rwogera ati ariko filimi ivugishije u Rwanda amagambo urepe kandi twe ntayo tuzi, bazayereke Abanyarwanda twamagane iyo BBC twanayibonye, bayishyira mu Kinyarwanda twumve ibyo bavuga, ibintu bibere mu Bwongereza hanyuma tube victims y'ibyo tutazi koko. Naho Mugabe Robert cyangwa Robert ati ayo ni amafaranga ya leta baba bakoresha gusa, aravuga kuri komisiyo ubwayo ati gufunga BBC byatwaye isaha imwe gusa none bigiye gutwara icyumweru cyose ngo basuzuma niba yari ikwiye gufungwa. Kuki se mu kuyifunga bitabanje kwigwaho gutya? Iyo ni imisoro y'Abanyarwanda ihatikirira. Twizeye Imana Thomas ati ndatekereza ku rutonde rw'abazabazwa ruriho abahanga mu mategeko no mu itangazamakuru kandi bizwi ko nta mpamvu yo kumvira ubusa umugabo, nabo bazanzure isesengura nk'abahanga nta kubogama. Dusoreze ku butumwa bw'uyu David King ugira ati naravuga kuri komisiyo agira ati iyo ni komisiyo yashyizweho kugira ngo icukumbure kandi rebe niba ibirego Abanyarwanda n'abandi benshi barega BBC bifite ishingiro. Ati buri gihe rero ikintu kigira intangiriro n'iherezo. Ati reka dutegereze turebe wenda hari icyo bizageraho.
Njuti mwese kuri radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye kuri umugoroba bigarukiye hadushimye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Hailu Haile yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikomari kumwe na Ange Fideni Yongabo
na Eugenia Mukankusi. Tubashimiye mwese rero kwa mwateza amatwi, twongere kandi tubararikire ibiganiro byacu muzumva ejo mu gitondo nk'uko bisanzwe no guhera isa 11 n'igice kugeza saa 12 n'igice za mu gitondo. Mwese rero habakomeje kudutega amatwi tubifurije kugira amahoro, mukomeze kandi mugire ijoro ryiza murote Imana.